Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Muriko mukurikira Radio Inzamba agateka kawe sangwe kaze mu makuru twabateguriye kuri no wa gatandatu myandagaro umwaka w'2026 akaza kwashimikiye kuri zingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeza ko atazo kwigeraje gusaba imfashanyo ku Burundi hanze, ibyo bikanegurwa n'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu ubona ko atagihugu na kimwe cikwiye conye n'ukwacu. Jiramwe pasem na jongo rirababazwa n'ingene leta idahengeshanya kuvuga amajambo atajana n'ingiro mu bijanye no kugwanya ubukene. Abana 14 barafashwe ku nguvu, abakenyezi batatu hamwe n'abana babiri baricwa. Ibyo ni bimwe mu bitigiri by'icegeranyo casohowe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ku bijanye n'ukwezi kwa mukakaro guheze. Amakuru twabateguriye isaya gusa ido nido ryayo ni mukanyi sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremeza ko adashobora kuja mu mahanga gusaba imfashanyo ku Burundi, ahubwo ahamagarira Abarundi kuja ku kivi kugira bikukire mu vy'ubutunzi. Ivyo yabivuze ku munsi wa mbere w'indwi mu nama yagiranye n'abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Tumutega amatwi.
Iyo esprit niyigenza wa fonctionne kandi nta kintu kigyoshye nko guhembwa utakoze ukaga muronko umuntu aguha ifashanyo. Nubwo ndazi ko ari abantu babivuga mu runwarunwa bati mukuru w'igihugu genda usaba ifashanyo duhembwe meshi, ico nayo gitoya njavuga nti ntacyo jewe nta mfashanyo nzosaba. Nakuze jewe ntagira papa mugasi nigeze nseka sinigeze nitwa impfuvye. Nakuze uko rero sinagiraho ndabarongora ngo mucamva ngo jaguseka, ahubwo ndabwira dukore tubabagabo twerekane ko twikukiye turi abana bakuze.
Nayo umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi Buhire uranegura ayo majambo y'umukuru w'igihugu. Uwo muhari uvuga ko atagihugu na kimwe ku isi kibaho kidafashijwe n'amakungu. Uwo muhari uvuga mbere ko uno munsi Burundi bubeshejweho n'imfashanyo. Kurikira Libera ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire.
Ku isi nzima nta gihugu na kimwe cikwije, n'ibihugu bitunze birasaba ideni bigaheza bikagishura. Ishusho ry'ubutunzi bw'u Burundi irerekana neza ko butunzwe n'ifashanyo mu migambi y'iterambere. Aha urongoye ibanki nkuru y'u Burundi cyangwa umushikiranganje w'ubutunzi n'ikiga cya leta n'abahinga b'ibanki nkuru y'isi cyangwa ikigega mpuzamakungu FMI bombi inyuza na gatoyi kuko amafaranga atangwa gufasha Burundi migambi iterambere ava mu mfashanyo zizo bank canke ayo mashirahamwe. Akarorero amahera yategekanijwe bimwe bita budget ibihumbi 2026 bishira ibihumbi 2027 icaga tatu cha amafaranga azova mu mfashanyo n'ikimenyamenya mu myaka iheze ibisata vy'inyigisho amagara y'abantu umuyaga nkuba amazi meza kugwanya ubukene bitunzwe n'ifashanyo y'ibanki y'isi yose, ubumwe bw'ibihugu bya Buraya Union Europeen, ikigaga mpuzamakungu FMI, Ububirigi, Ubudagi hamwe n'amashirahamwe atandukanye nka UNICEF, UNESCO, OMS, PAM, FAO na PNUD. Ntaza karoro ibanki y'isi yiyemeje gutanga imiliyaradi ingana n'ibihumbi 4,388 by'amadolari y'Abanyamerika azokoreshwa mu imigambi ishika 111 harimo guteza imbere ubushobozi bw'abanyagihugu capital humain. Umugambi wa barrage jiji murembwe uzotwara hafi imiliyoni 30 z'amadolari y'Abanyamerika. Mu ncamake ibikorwa bikomeye cyane by'iterambere ry'igihugu bifashwa hanini n'abafatanya bikorwa bo hanze.
Nkuko nari nabibabwiye mu ntangamarara, ishyirahamwe PARSEM riratangazwa n'amajambo leta idahengeshanya gushikiriza ajyanye no kugwanya ubukene, ariko ntihagire icigera gihinduka. Faustin Ndikumana, umuyobozi w'iryo shyirahamwe, avuga ko mu mwaka w'2021 integuro y'amafaranga ya leta yangana n'imiliyaridi 1,500,000,000 z'amarundi, uyu mwaka akaba angana n'imiliyaridi 700,000,000, ni ukuvuga ko yadugijwe inshuro zitanu, ariko atacigeze gihinduka mu bukene bwugarije abarundi. Faustin Ndikumana abivuze mu gihe kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakaro ariho leta yatangura gushyira mu ngiro ikoresho ry'amafaranga yategekanijwe mu mwaka w'2025 na 2026, agatanga inyishu kuri bimwe bikwiye gukorwa kugira habe impinduka. Dukurikire Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishyirahamwe PARSEM.
Iby'ibiciro hari ikigo kibijejwe mu ndebere INSP, ibyo rero ibyo biciro nakubwiye ni NSP bisohora, kandi nibyo n'ubushikiranganji bw'ubutunzi neza cya leta bukoresha. Iyo nakubwiye rero byanditse kurya muri rapport de programmation budgétaire, ni ibyo wabyumvise. Igikurikira biduha mu biciro mu ngubwi inyama n'ibiki, nimwe navuga nti leta kirazira kwija kwivanga mu bitari byayo. Leta ntishinga ibiciro by'inyama by'ibiharage by'ibitoke za existe pa. Ibyo ntibibaho. Leta ishinga ibiciro muri kondisiyo yuko haba hariho monopole mu gihugu ku muntu. Umuntu umwe adandaza ikintu wenyine cyangwa ari abantu babiri batatu, uyu umuntu umwe ntiyegzagere cyane ku maproduit strategique y'igihugu azwi ibyo by'ibitoro n'imiki. Andoro ibyo leta nta bikiri ishinga, naho byoza gushingwa si umustantire aza gushinga ibiciro, hari n'ubushirangaji budandazwa tuke no makompetansi. Yo soy yo ordonance ministerie ivuga kuri toute l'état du territoire ubwo mu stanira tukabwi nyama ndayishiza ndayigize gute bijya bibaho, kandi je ndiko ndabwira abantu igihugu gitwagwe uko gitegeza gutwagwa nuko amategeko n'amaprincipe abivuga. Nta muntu ashaka ngo wenda kugira ngo uzayidaraza ko ari waranguranye ngira ngo utazi iyo yaranguye niyo yageze gute piyeri byandubutse amasiriku yayo tabyumva ibyo vrema sakazi ka leta ku nkuri kandi naho bari leta two kumwe kumva ordonance ministerie none umusanga wahagiye aza gushinga ibicira anyi uwigiteka atabishinze waya kandi nihamwe tusanga n'induru ugasanga ntibiriko birakurikizwa niriho yaramute wasanga uri kuri apeliti bari ekonomi. Ibyo ndabisubiyemo na leta ibyumve ikura akajagari nta musitantire ashinga igiciro kibi cy'inyama cyangwa ngo kibiharage ngo kigitoke cyangwa ngo kibiraya ngo cyangwa ngo cy'ubuki ngo kibiyobe ngo kiki ngo cy'ubushatsi utaza mu nzovu ukora kugira ngo ihazozigire ihaje ngo n'impuzu ngo nta shati ikwiye kurenza aya mahera nta birato bizorenza aya mahera kubera abantu barakenye twamenye iyo mwabiranguye n'ibiki uvuze paraza bati mu Burundi bwose umuntu afurumise inyama ni umwe akaba umuntu umwe ushobora tukaba tuti were kurubwe raba ntuce ugurisha inyama kubiye bisasa tu ni justice ta grata karega ni kandi zundatio na etidi rigeri bayirekana impact ya nubusuma buza buraba kandi bugakingirwa.
Inzamba
amakuru twabateguriye tubandanirize mu gisata cy'agateka kazina muntu, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS mu mfunyafunyo urerekana ko ihonyangwa ry'agateka k'abakenyezi abigeme n'abana rikibandanya mu Burundi. Mu cegeranyo cyabo witiriye umukenyezi ahohotewe ingaruka mbi ku gihugu ku bijanye n'ukwezi kwa mukakaro w'2026, uwo muhari ushimikira ku mabi yakorewe abantu 12 muri iyo migwi uko ari itatu. Mugenzi wacu Jean-Baptiste Bireha abidushikireko.
Nkuko bigaragazwa n'icyo cegeranyo, ayo mabi agizwe n'abana bane bafashwe ku nguvu, abakenyezi batatu bishwe, abakenyezi babiri bakubiswe, umukenyezi yakomerekejwe inyuma y'ihoterwa ryo mu ngo, hamwe n'abana babiri bishwe. Icyo cegeranyo cerekana ko ihoterwa rishingiye ku gufata ku nguvu abana b'abakobwa ribandanya giyongera. Abo bane bashurashujwe bagizwe n'umwana w'imyaka itanu hamwe n'abigeme batatu b'imyaka iri hagati ya 14 na 15 bose bafatiwe ku nguvu mu ntara ya Burunga. Umuhari MFFPS uvuga ko naho hari bamwe bakekwa bamaze gufatwa bagafungwa hari n'abandi bakirondegwa. Umuhari MFFPS uragaruka kandi ku bakenyezi batatu bishwe mu kwezi kwa mukakaro, babiri muri bo bakaba bishwe biturutse ku njyane zo mu ngo mu ntara za Burunga na Gitega. Abandi bakenyezi babiri bakwise nabo bakanye mu gihe uwundi yakomerekejwe bikomeye. Icyo cegeranyo kikavuga kandi kubana babiri bishwe muri bo barimwo umwana w'imyaka 6 yatowe ikiziga inyuma y'indwi yose yarabuzwe irengero. Kubera ibyo byose umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi usaba abajejwe intwaro, inzego z'ubutungane n'iz'umutekano gushira ingufu mu ngingo zo gukinga ayo mabi, gukora amatohoza yihuta kandi ataho yegamiye, gukurikirana abagirizwa ayo mabi hakurikijwe amategeko, eka no gufasha abakorewe ayo mabi. MFFPS ugasaba amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'abanyagihugu gukomeza ibikorwa byo guhimiriza no gukingira abakenyezi, abigeme n'abana mu ntumbero yo kugwanya ihotegwa bakoregwa.
Jean-Baptiste Bireha urakenuye ano makuru tuyasozerere mu ntara ya Bujumbura, aho abanyagihugu bo muri komine Mugere batewe impungenge n'ingendo z'ababarongoye batangisha amafaranga y'agasakisaki. Bavuga ko ayo mafaranga yakwa cane cane abakora mu bunywero, abo nabo bagaca baduza ibiciro vy'ibinyobwa bikaja hejuru y'ibiciro bisanzwe byarashinzwe. Inkuru tuyibaze Julien Muzinga.
Nkuko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu baho muri komine Mugere bashoboye kuganira na Radio Inzamba, bavuga ko bitumvikana ku chef de zone wabo ari we yashira ubuzima bw'abanyagihugu atwara mu kaga. Bavuga ko babifata nk'ihohotera kuko badandaza b'ubunywero baduza ibiciro by'ibinyobwa atari n'ibiciro bya Brarudine. Bavuga kandi ko ata mafaranga make abaho kuri bo, kuko ayo 500 cyangwa 1000 kiduzwa ku kinyobwa ari menshi cyane kuri bo.
Iwacu muri komine Mugere amanyanga kugwana badutwara arenze urugero. Biratangaje kubona abategerezwa kudutunganyiriza aribo baduhohotera bagatuma dusahurwa. Umukuru wa zone yacu afatikanije n'urongoye umugambi, bamaze igihe bagendagenda mu bunywero basaba nta nyine bunywero ibicuruzwa. Bambwira ko ushaka kwemererwa kuduza ibiciro by'ibinyobwa ategerezwa gutanga amafaranga atari munsi y'ibihumbi 200. Iyo amafaranga amaze gutangwa rero basi baca bemererwa kuduza ibiciro. Ibyo bikaba bica bigira ingaruka kuri twebwe abanyagihugu, kuko dusanga ibinyobwa byaduze cyane ku buryo benshi twebishobora kubigura. Ikindi kandi muri komine nta serivisi bashobora kuronka utitwaje amafaranga. Aho ugiye hose usanga bagusaba niba uribura amafaranga 10,000, bakakubwira ko ariwe akora ikugwa mu kidodo cyawe. Ibyo byose biratwagisinga kuko tubona ko igiturire cyamaze gushinga imizi, kandi umwe n'igihugu asigaye asahurwa ku mugaragaro. Nuga yemwe karasize ingani twibwe n'abotegerejwe kutubungabunga.
Abo banyagihugu basaba musitaneri wabo ko yo kwihutira guhagarika ibyo bikorwa.
Twasabye musitaneri wa komine Mugere hamwe n'izindi nzego zibijejwe ko kwihutira gukurikirana ibyo bikorwa no gufatira ibihano ariko barabikora kugira ngo basi nibura ubucungane n'imico myiza bisubire kuboneka muri komine yacu.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone musitaneri wa komine Mugere kugira ngo agire icyo ashikiriza kuri izo mpungenge z'abanyagihugu arongoye n'icyo ategekanya gukora. Turamukena.
Akaba ari kuri iyo nkuru ya Julien Muzinga duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kane. Mwakoze mwebwe mwese mwadutse yompi, bakoze na bagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu nari kuri micro kandi ndabifurije kurura ingo mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.